Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Mwiriwe nchuti wagenzi wa hajiwe nzamba gateka kawe tuliku musi wa mbere genekezo ingia minongu tatu na rimwe ukwezi nukwa muka karuma kani mina minongu na gatatu turawa ikaze makuru tukwa wategurie kubashikiriza anayo tohere kulizi ngunguru nguru zikulikira abadanza wa mugisagara cha Bujumbura ku isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi ni muri komine Mukaza bahazindutse bazarika akazi kuri wa mbere basaba kwiduza ry'amafaranga bari hayi bibanza bya leta badandazwamo ryumvikanwa ko akaba barumushikanga n'inkoro ya gati mu gihugu nawe nyina akaba kumva uko nyina gasaba ko byose ubigwamwo na ikibazo cy'ibitigiri by'ubwoko mu buzima mu Burundi ngo sisho cihuta uravye ibazo byugaje abanyagihugu muraza kumva mu runani force cyo bavuga ko aha ni mugiye kuri wa mbere inama nkengo z'amateka yategekanije ibiganiro ikorana mu kwiga kugira izo ngingo zishake zifutwe zo mu bwizwa shingiro amakenga benshi baseruye ukanya izo nizo ikizano makuru
Inzamba
ndasubiye kubaramutsa badandaza bakorera mu masoko ya leta mu gisagara cha Bujumbura bazindutse bahagarika akazi kuri uno wa mbere imvugo no kugaragaza akababaro kabo gaturutse ku ngingo iheruka gufatwa n'ikigo kijewe kwegeranya amakori n'amatagisi Uber yo kuduza amafaranga bariha kubibanza bagasaba ko iyo ngingo iyo hagarara ni nkuru ya Olivia Gakima
abo badandaza bahagaritse akazi bakorera mu masoko ya leta ari mu Ijabe Kinama Ngagara Ruvumera na Ruziba biyamiriza ingingo ya Uber badugiriza amafaranga kubibanza badandarizamwo bavuga ko amafaranga Uber igiye kubaka ataho babona bazoyakura narijya nababashorera bari mu bukene bakabona ko iyo ngingo ije yunyura ibintu bakavuga ko bopfuma bahitamo kureka gukora ataho baronka bavuga kandi ko batinya ko bashobora n'ukurihishwa kabiri kuko na meri ya Bujumbura ishobora kuzohava barihisha yandi kuko ibibanza ari vya meri bagasaba ko nyabuna iyo ngingo yo hagarara ku neza abanyagihugu tubibutse ko ikigo Beyer cari giherutse gushikiriza ko abadandaza bakorera inyuma y'amasoko bazoriha amafaranga 600,000 abakorera indani nabo bakariha amafaranga ari hagati 300,000 n'ibihumbi 400
uriye agakimanda gukengukiye kuri ico kibazo nyene bushanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu busigura ko mu mwihezwa bwakoze bwasanzwe harabaye amakosa mu iduzwa ry'ibiciro ry'ibibanza byo kudandariza mu masoko mu kiganiro cyo kuri wa mbere cy'umushikiranganji Martin Interetse arongoye ubwo bushikiranganji asaba ikigo cyo guturukanya amakori obe cha leta kije gutoza amakori kwiga neza kandi ibyo biharuro kugira imyidogo y'abadandaza ihagarare akangura agasigura ko abajeje intwaro bagiye gukora isuzuma kugira barabe ko atamudandaza asigaranye ikibanza kirenga kine kurikira Martino Interetse aramutse ubushikiranganji bw'intwaro iyo hagati mu gihugu
Mwino misi, tumabimisi duku kikanira hafi, midogo ya weneki huku chanachana wa dandazwa wa masoko, mwisukara cha Bujumbura masoko ya rete, ya rama zimisi, ama faranga ya yu atozwa ni kisagara cha Bujumbura, midogo chanachana fateko, mbukako, ama faranga ya waradugi chwe kumikaru dasanzu, kushikiranganji kino wakati ya pelewezo ni mutekano, gafashu mwanya uku kikanira hafi vya wibazo, cyane cyane umidogo twasanze rero ikibazo cya mbere ubwo budandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza by'ukuri abantu wasanga bafise ico bajejwe haba mu ntwaro cyangwa mu bindi bisata byose abafise ijambo ugasanga nibo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagashobora kugenda gukota aba bapangaye kandi bo bategerezwa kuba babihawe ibyo rero nube gito twasanze bwarabaye ubu rero twasanze nko mu Ruvumera karorero kibanza kimwe kirihwa muri meri ibihumbi ijana na cumi mugabo baca bakotesha ku bandi bagaca batoza ibihumbi 600,000 byumvikana ko abenegihugu baribwe kandi n'igihugu caribwe bidasanzwe twese turorere turiko turagira umwihwezo twasanze biharuro bo bisubiramo neza kugira abavuga ko badukirijwe cyane babiharure neza barabe ishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo kuri twumvikanye rero ko abajejwe intwaro baca bafashanya nabo muri obere baje kubafasha kuhinga kugira barabe neza ko atamuntu numwe asigaranye kibanza kirenga kimwe kugira idusabikanye byose abene igihugu borohegwe muri byose na hose
ugisataniye cy'umutekano w'abanyagirwa muri commune muha zone musaga barateye umutima wagaze n'ubusuma bugize imishyi bwibonekeza cyane cyane kibara rya mbere n'irya kabiri bamwe mugaruka ngo aho nyine kumusaga bakaba bakadoma ko urutoki mu gukora ubwo busuma abanyagirwa bagasaba ko abajeje intwaro aho kumusaga gutorenyisha ico kibazo idonido na bonfise niyonge
abanyagihugu bo muri zone musaga muri commune ya muha mu gisagara ca Bujumbura bamaze hafi amezi abiri babona amwe mu mabarabara agiramiwe n'abasuma aho bavuga ko kuva igihe cy'isaha imwe y'ijoro utugwi tw'abasuma bategera abantu bakabaka amatelefone ngendanwa
dukwita se turabangamiwe n'abasuma abasuma kandi bagwaruka bakiri bato babura icyo bakora bagatangura kwiba abantu ubu kuva isaha imwe y'ijoro uca muri karitsiye cyangwa ngaho kwiba abantu kugira kabiri abasuma telefone babaye gushikuye bagaca biruka aha muri karitsiye hagati ku musaga baranyika abantu bakabakubita amakaci bakabambura ibyo bafite byose byose mukura abasuma basabye ngaho ku musaga aha kwiba abantu kugira kabiri haca abantu benshi cyane saa moya mu ijoro kuduga saa tatu saa yine saa tanu saa sita y'ijoro baragushikura telefone ukabona binjiye muri wa mwonga wa Mpimba ujya mwonga wa Mpimba kuri kirya kiraro kimanuka kugera Prizo
abo baba muri ayo makaritiye bagasaba abajeje intwaro kwico kibazo bogitorera inyishu kuri uyu w'Imana abapolisi barakubise abantu basanze mu tubare biturutse kuri raporo yabashikiriye y'abantu bibwa ku ibarabara rya mbere n'irya kabiri hamwe n'irya gatatu Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka umukuru wa zone Musaga ngo atange umuco ku bijyanye n'ubwo busuma buvugwa muri zone arongoye
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Radio Inzamba gatega kawe amakuru twabateguriye turabandanya kuno wa mbere niho hatanguzwa isuzuma ryo kuraba yuko iby'ubwoko mu nzego bibandanya byisungwa cyangwa ibikugwaho igikorwa cyatunganjwe n'inama nkengu z'amateka mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'Urundi abamashyirahamwe adahana ibyicaro bya politike abona ko uno musho gikorwa cyari kitari gikwiye umwitwariko w'abarundi kuko iby'ubwoko byashyizwe kugira iryo kumirana mu buryo bwose gihe bayagaraye mu Barundi kubw'ubushingwamanza bitari shimira imana arongoye urani Fosco Burundi bwari bukwiye kwitaho mu maguru masha ibibazo bikuru bikuru bibuhanzwe arimo gutahukana impunzi ibibazo by'umutekano n'ubutunzi kurikira Vitali Shimirimana arongoye urani Fosco
Ntanda gato yishobora kwiga ibyerekeye ibiharuro by'uguserukirwa ku mwoko mu nzego zitandukanye utarabye iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi kuko ayo masezerano niyo yazanye ibyo biharuro hanyuma aya masezerano rero yaragwanijwe bihambaye n'intwaro ya CNDD-FDD kuva iza ku butegetsi kugeza mu mwaka w'2018 aho yahindura ibwizwa shingiro mbere bakanahindura ibyo bisanzwe bitekanijwe mu masezerano y'Arusha aho twovuga nk'ukuzana ibyo byerekeye bitigiri mu rwego rw'ubucamanza kandi ibyo bitigiri byari bitekanijwe mu byerekeye intwaro muri leta hamwe no mu nzego z'umutekano hanyuma rero naho bateza kuraba bakaraba yuko ibyo biharuro byubahirijwe bakaraba kandi yuko umwe wese imiruhande yuko ibyo biharuro bihari icyo binasiguye yuko abo bari muri ibyo biharuro yuko hariho ibibazo bashobora guhagararira bishobora kuza bifise ingaruka ku migwi kumoko cyanke intara basanzwe bakomokamo ibyo rero turazi yuko akatari gake byaramaze kugaragara yuko usanga nabo bashize muri ibyo biharuro babashiramwo kugira ngo buduze gusa bakitorera abantu batazoza kugorana bakitorera abantu batazoza gushikiza ijambo na rimwe bakitorera abantu ahubwo bashobora guhumiriza naho bobona inyungu cyanke ingingo zishobora gukora ku bwoko bwabo cyanke iyo baba zoshobora gufatwa hanyuma ikindi twaje kuvuga nuko uno mwanya indyane zituruka ku kiringo cya gatatu zikibandanya zitaratorega umuti siwo mwanya ukujya kusuzuma ibyerekeye ibiharuro biratangaje rero kubona bakoresha uburyo bwa leta butagira ukuntu bungana kujya bajye gusamaza abantu aho guhamagara barundi bari mu mice itandukanye kugira ngo twigire hamwe ibyerekeye ingene amahoro yoboneka mu gihugu impunzi zigahunguka abafungiye ubusa bakarekugwa amaradio ibimenyesha makuru hamwe n'imigambwe bigasubira gukora ku mugaragaro gucyo rero abantu bagashobora gusubira kuraba aho gukurikiza amasezerano ya Arusha bigeze
Jamarinda bashinzura kenuye imbere yo gusozera namakuru nkuko bigenda ku munsi wa mbere makuru inkino yaranze indwi twaraye turangije muri basket muguru nani warasubirije mundu bana mu gwa Dinamo mukutsinda kwimana ku mugoroba umupira w'amaguru naho mu gwa Vitaro warakinye urukino rwa kivandimwe na Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda bakabarangaje ibitsindo biri kubindi rukino rukabagwabere ku kibuga cy'Inyamirambo muri sagara cha Kigali turabwira ndayavugwa muri handball inkuru ya mugenzi wacu Alexandre Niyungeko
Tuhereye mu mpira w'amaguru mu rwiwe wa Vitaro ho mu Burundi kuri w'Imana wari Kigali mu Rwanda aho wakinye urukino rwa kivandimwe na Rayon Sport imirwi isanzwe ifise ubucuti kuva kera urukino rwarangiye inganya ibitsindo bibiri kubindi nayo mu rukino rwa basketball inkino za playoff zarabandanije kuri w'Imana ku kibuga cha Département de Sport umurwi w'urunani ukaba wasubirije mu ndumane Dinamo mu kuyitsinda amanota 68 kuri 62 ushiku rero iyo mirwi yose ikabinganya insinzi zibiri kuzindi atagihendutse ku munsi wa gatatu ku mugoroba niho tuzomenya ubutahukana insinzi ya gatatu hanyuma ibintu bitadanuke ku munsi wa gatanu canke ku munsi w'Imana tukabibutsa ko kugira ngo umurwi utware igikombe cha playoff ubwirizwa gusinda inkino zine umurwi uzotwara ico gikombe akaba ari wo uzoserukira Burundi mu nkino za bal ku mugabane wa Afrika muri handball kuri no munsi wa mbere niho abaherekeza umurwi serukira gihugu w'abatarenze imyaka 19 bagiye gukina inkino z'igikombe cy'isi yose muri Croatia ubushiranganje bujejwe inkino bwabashikirije ibendera ry'igihugu kugira ngo baje gutera intege abo bakinye muri Croatia izo nkino z'icyenda zikaba zizoba ku munsi wa gatatu muri icyo gihugu cya Croatia tukanabamenyesha ko Burundi buri mu gace hash karimo ibihugu vya Suède, Iran n'amazinga ya Feroe.
Arakoze Alexandre Niyunge ko ni ngatwe dusoze ano makuru makoze mwese badukukiye n'abadufashije kwegeranya ano makuru alaya majeste barengana bakije nk'abandayipfuje kuronirwa mu byanyu no mu banyu bwiteka n'iteka.